Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Yimba cambere nuko nobanjanye amaboko ngiye gukora, bwa kabiri novuga njanye ubumenyi.
Abo ni Padri Pascal Niyonkuru, Pasteur Ninziza Clement hamwe na Leonce Ngabo batowe n'inama nshingamateka y'u Burundi nk'abakomiseri muri komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge y'igihugu. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere turazigarukaho mu kanya gato. Makuru ya cyo kuri isaha tu yahere ku makuru avugwa mu mujyi wa Arusha, aho ni mu gihugu cya Tanzania. Umunyarwanda Martin Ngoga yatorewe kuyobora inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba uzwi nka EALA. Na amatora atitabiriwe n'abadepite bahagarariye Uburundi na Tanzania. Ngoga asimbuye kuri uwo mwanya Daniel Kigega wo mu gihugu cya Uganda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru yakurikiranye uko ayo matora yagenze, tukaba turi kumwe kuri telefoni. Pierre Claver Niyonkuru, magambo make cyane, tubwire uko ayo matora yagenze n'ibyayavuyemo.
Na matora yabaye mu bihe bitoroshye nk'uko waramaze kubivuga, naho yashikanye mu kibanza cy'umukuru w'inama nshingamateka ya se Martin Ngoga, umunyarwanda mbere yahoze ari n'umushikirizamanza mukuru w'u Rwanda. Yaronse habaye ibice bibiri by'amatora. Mu gice cya mbere yaronse amajwi 35, ubundi bahiganwa Leontine Nzeyimana w'umurundikazi aronka ijwi rimwe, umunyatanzania nawe Adam Kimbisa aronka nta wamuto yaronse ubusa. Aho rero ibyo byose byabaye hari kwatora ibihugu bine gusa birimo abashinga amateka 36. Hatora u Rwanda, hatora Kenya, hatora Uganda na Sudani y'Epfo. Ni mu gihe ibihugu bibiri Uburundi hamwe na Tanzania byaregisokeye banse mbere kwinjira mu nzu y'amanama. Abo bakaba biyemeje ayo matora bavuga ko Uburundi ari bwo bwabwirizwa gufata icyo kibanza, ariko guherejo izo mpare ziriko ziraba ibiro by'inama nshingamateka byavuze ko birizwa gukurikizwa urutonde rw'ingene bikurikirana. Aho rero kubera ngo hatangwa igihugu cya Tanzania, hakurikira igihugu cya Kenya, ejo bundi hatwara igihugu cy'u Buganda, uno munsi rero ngo hari haramukiye igihugu cy'u Rwanda nk'uko byagenze. Martin Ngoga rero mu gice cya kabiri yavuye aronka amajwi 33, Leontine Nzeyimana we aronka amajwi 3, mucyo baba bashinga amateka 36 bagize ibice bibiri bya bitatu by'abashinga amateka 54 bose bagize iyo nama nshinga amateka.
Ese hari amategeko ashobora kuba yishwe cyangwa se amategeko yakurikijwe mu bijyanye no gutora umukuru w'inama nshinga amateka ya Afrika y'Uburasirazuba?
Ukurikije ingene bashinga amateka bagize inama nshinga amateka ya seba bivuga cyo kimwe n'ibiro bikuru byo nama nshinga amateka, nta mategeko yakurikijwe kuko itegeko ngo rivuga yuko abwirizwa gutora bibiri bya bitatu. Iyo bibiri bya bitatu bashinga amateka bose bahari bashobora gutora, niko byagenze. Abashinga amateka bose baturuka mu bihugu bitandatu bya Afrika y'Ubuseruko ni 54, bibiri bya bitatu byabo ni 36 nibo bari bahari. Abarundi n'abatanzania bamaze gusohoka maze baraheza bagira ayo matora.
Ni nayo mpamvu habayeho gutora ku nshuro ya kabiri, kuko inshuro ya mbere Martin Ngoga ntago yagejeje amajwi 36, yabonye 35.
Ego cyane nk'uko namaze kubivuga, mu gice cy'ambere yaronse amajwi 55 umurundi kazi Leontine Nzeyimana aronka ijwi rimwe kubera atashikanye 2/3 nuko uvuga amajwi 36 hacaba igice cya kabiri mu gice cya kabiri rero amategeko avuga yuko uronse amajwi menshi kurusha ubundi naho yoronka 3 ubundi akaronka rimwe ariwe acaba umukuru n'amashinga amateka ya IAC rero yacyarwo baronka amajwi 33 wo bahiganwa nawe aronka amajwi 3.
Hari bamwe mu bashinga amateka barimo uwa Tanzania wanditse ku rubuga rwa Twitter avuga ngo aya matora ntacyo amaze kuko ibihugu byose bitari bihagarariwe. Ibyo bintu hari kindi wumvishije cyane cyane ko uvugana n'abantu batandukanye aho ngaho muri Arusha?
Ibyo uwo mu Tanzania yanditse ku rubuga rwa Twitter abisangiye n'abarundi abashinga amateka 9 mu rwandiko baceze habona uko ari abarundi 9 n'abatanzania 9 bose hamwe ari 18 bavuga yuko ibyabaye bitabaraba ano matora atatu amaze kuri bo kuko batayagizemo uruhara batagiye no gutora kuko ku bwabo habwirizwa kuba umukandida umwe avuye mu Burundi ari we Leontine Nzeyimana niko rero bo bavuga ariko ku bandi bashinga amateka bavuga bati nyabuna uwo utwara inama ashinga amateka ntiyuvuye mu Burundi kubera utwara umunyamabanga mukuru wa yase no mu Burundi ati rero izo nzego zibiri ntizari gutwarwa n'umwe no kuvuga ko umunyamabanga mukuru wa yase atava mu Burundi hamwe n'ubutwari inama ashinga amateka ya yase abo bandi niho bafatira bakanakurikiza n'amategeko ngo avuga ko bagenda barakurikirana nk'uko byagenze ugusimburana hatangwa igihugu cya Tanzania hatasubira igihugu cya Kenya asubira igihugu cy'u Buganda ubu rero hari haramukiwe igihugu cy'u Rwanda ngo kuko naho Burundi n'u Rwanda byinjiriye rimwe mu mwaka w'2007 ngo u Rwanda rwinjiye nk'amezi abiri imbere gato y'Uburundi n'uvuga ko Burundi buze nyuma y'u Rwanda nk'uko abashinga amateka babivuga.
Pierre Clave niyo nkuru ikigaragara nuko hakirimo ukutavuga rumwe mu bagize iyo nama y'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ese Martin Ngoga amaze gutorwa yaba yagaragaje ko afite umugambi wo kongera kubaka ubumwe bw'iyo nteko?
Yabivuze neza cyane Martin Ngoga mu ijambo yashikirije amaze gutorwa yashimiye abamutoye n'abatamutoye maze acavuga ati ndugure twa Mugina uyu munsi dutanguye igikorwa gikomeye mu nama ashinga amateka y'akarere ka Afurika y'ubuseruko ati ariko ndabona ko hakiri agahaze ati rero tubwirizwa kuzoshira imbere inyungu z'akarere aho gushira inyungu aho gushira imbere inyungu z'umuntu umwe cyangwa z'igihugu kimwe kanaka kugira ngo umuryango wose utere imbere. Ashavuga ati abantu yari benshi ndabahaye amahirwe yuko ngiye kuba umuyobozi wanyu ati ariko nzogumana nanyu kugira ngo ibyo bibazo byose byadutse n'ibindi bizokwaduka tubitorere inyishu turi hamwe.
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ndagushimiye cyane kuri ibyo bisobanuro duhaye, komeza udukurikirane hafi iyo nkuru. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Tuve muri Tanzania tunyarukiriye mu Burundi. Inama nshinga amateka yatoye abantu bagiye gusimbura abakomiseri batatu bo muri komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge batakiba mu gihugu. Mu batowe harimo umuhutu umwe n'abatutsi babiri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse.
Abakomiseri bo mu gihugu kumenya kuri no kunywanisha Abarundi bari bamaze igihe bakora badakwiye. Kuri uyu wa kabiri inama nshinga amateka y'Uburundi yaramutse itora abakomiseri batatu basubirira abo bagiye. Inyuma y'isangurwa ry'amazina yabashatse kuja mu mugwi w'abatowe, amazina ashitse imbere y'inama nshinga amateka yaje ku migwi. Hariho umugwi w'abahutu uwo nawo warugizwe n'amazina atatu watowe muri uwo mugwi ngo abe umukomiseri. Ipatiri yitwa Niyonkuru Pascal yabasa amajwi 93. Umugwi w'abatutsi naho hari haje imbere y'abashinga amateka teka amazina atandatu. Muri bo hategerezwa gutorwa abatutsi babiri. Muri uyu mugwi wabaye uwa mbere mu batutsi yitwa Ninziza Clement Noe nawe akaba ari umupastori yonsa amajwi 101. Yaciye akurikirwa na Leonce Ngabo umuririmvyi akaba ari umwanditsi w'amareresi akaba yonsa amajwi 92. Mbere y'uko amatora atangura umukuru n'amashinga amateka Pascal Nyabenda yabanza kubaza abakandida bose akarusho bazanye.
Mwaje gusaba ko banyakwa abashinga amateka ubizigira kugira ngo ube umwe mu bakomiseri bagize komisiyo severe. Twagomba twumve akarusho mugiye kuzanira CV ugayo nakahe mbega ni mwabo umukomiseri urundi buzohumukira iki mbega barundi bo bazohumukira iki
duhereye ku mutu yatowe Patrice Pascal niyo nkuru yashikirije abashinga bateka uturusho dutatu azanye mu gusevere
yimba cambere nuko no banjanye amaboko ngiye gukora ubwa kabiri no vuga njanye ubumenyi ubwenge eka nubuhinga no banarakuye hijya no hino aho naciye kigira gatatu no banjanye umutima wo gukorera hamwe le travail en équipe
pastor ninza clemano we azubwa mbere batutsi bitoje nawe yavuze ko ivyimigwi y'ukumenya kwino kunywanisha abantu irayifise mu murambi
cyangwa nize ubwego hejuru bijanye no kurondera no kubaka amahoro bikaba byashobojeje no gushobora kubana n'abantu baciye mu nk'ibi uburundi baciyemo igihugu cya Ireland azwi gifise imigwi aho hose naho narongeye uburyo bwo gushobora kuraba no kwiga ngene abantu bashobora gusubiza hamwe baciye mu byo migwi gusubiza hamwe no gushobora kurondera ukuri bice mu biganiro
umuririndi akaba n'umwanditsi wa Mareresa Leonce Ngabo mu migambi yavuze harimo gushira imbere iterambere ridakumira
meduce mu bintu bya communication abarundi nibaza yuko barekere cyane twa gufashanya cyane kaba n'ibindi byo ca mu bintu bita imico kama ndamaze kugira indirimbo zitari nke amasinema atari make bidufasha cyane cyane gushikira abanyagihugu hanyuma rano nibaza kandi no kwisunga cyane cyane no guhimiriza icyo twita ibitsina kuko abantu usanga barakomereza cyane muri bihugu usanga ari nk'abafasoni n'abagore imfubyi amwishyamo n'urwaruka kuko nabantu nibaza bise uruhara rukomeye kandi bagize majorite y'iki gihugu cacu
mu bitoje harimo abantu bo mu itandukanye y'igihugu kandi amatora yabaye mu ibanga ntawuzi ko byabaye kugihamana ariko ivyavuye mu matora byujujije na kwijana igihenga yicari mu komiseri mu gusevere dufatiye ku bwoko mu bagiye harimo umuhutu umwe n'abatutsi babiri muri abo harimo kandi abasanzwe bari mu bihebeye imana bari mu madini ya katolika n'igiporoti nk'akarorero umusenyeri Bernard Ntawuturi umututsi yari icegeye acurongoye umugusevere yagiye guserukira Anglikana i Vatican ubu yasubirijwe n'umututsi w'umupastori yitwa Ndiza Clement Noe Patiri ya Mureni Desire umuhutu yari muri Severe akaba yivuyemo agiye mu butumwa muri Kenya yasubirijwe na Patiri Pascal Niyonkuru nawe nyene akaba ari umuhutu umukomiseri yari yagiye yitwa Iganaye Didas nawe nyene yasubirijwe n'umututsi basangiye ubwoko ariwe Leonce Ngabo naho rusigaye ufise akomiseri badakwiye mu gihe bategerezwa kuba 11 umugwi Severe wagumye ku kivi mu bikorwa nyamukuru warangoye muri uyu mwaka harimwo ibijanye no kurondera ibinogo rusangi no kumviriza abantu baje kubitura baba bahuye n'ivyago byo mu ntambara canke ababibonye ibujumbura Federite ishatse ijuru rya Amerika
Tugume mu Burundi ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryatangaje kuri uyu wa kabiri ko ibiganiro bihuza abarundi bimaze igihe biba hanze y'igihugu byarangiye ko ritazongera kubyitabira umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Roger Wirikaneza yari muri icyo kiganiro
mu kiganiro cy'amaza amasaha arengane umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yagarutse ku bibazo bitari bike bihanze Burundi Muri byo Evariste Ndayishimiye yashimangiye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu.
Ubwa mbere twari twarasavye twese abanyamigambwe na leta ko buhuza bwo tunganya ubwa nyuma ibiganiro vya nyuma. Abahuza bo nyene nabo barabivuze. Baravuga neza yuko ari ibiganiro vya nyuma. Nico gituma bihaye umwanya. Baravuga ati dufata umwanya ukwiye wose abarundi bavuge akari ku mutima. Barawose umwanya rero kuvuga akari ku mutima kose byose dusaga turabihuriza ko ico rutahurije ko no gusambura inzego za leta ngo gire kafata kibanza muri iyo shigwa mu ngiro twarasavye yuko abahuza baza bakaduherekeza kugira ngo baze baraduhanura rero ubu nta kindi gisigaye tugiye gushira mu ngiro ivyo twumvikanye ko byose uko twarahejeje ubu ntamvo ikihari yo kugenda yarusha gukora cyo twadugiye gukora ahubwa ubuhuza nibwo bufise imvo yo kuza bwo bwo buzabuje kuduhanura turiko dushira mu ngiro ivyo twahejeje kumvikanako
ivyo byumvikanywe ko ndayishimiye arabigarukako
Intwaro ufata kibanza aho nibaveko ntizopfibayeho kugira ikigongo batebagaje gutegetse nibaveko ivyo ntibizoba hamibindi navyo twe twace twifata ko ari papuro rw'inzira ku ruhara rwacu turasaba leta yuko yogerageza bitangure kuja mu ngiro nk'akarorero gutegura amatora y'ibihumbi 2020 ivyo byose rero byo byaratuma dushobora gucanamwo yarusha twaramaze kuvyumvikana ibintu bituma abantu batuntura ku mutima ibintu bijana gato yakazi na muntu ibintu bijana nuko abantu bicwa n'inzara abantu badatera imbere abantu batagira akazi ivyo ni bibazo twaba dutorera umuti uko bukeye uko bwije
Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yanasiguye ijambo President Nkurunziza ashikirije kuwa kabiri w'indwi iheze atanguza icese isekeza ryo gusigura impinyanyuro zibwizwa nshingiro biciye muri kamarampaka
Uyu rya murongo tukura ntuvuga ko ari demokarasi ibujijwe ahubwo hari habadashaka ko tuja muri uwo muri iyo nzira yo kwishyiraho ibwirizwa nshingiro ubu rero niho bavuze bati uzokwitambika kanka kwinzira ijabanye abene gihugu baro nkurengaza uvuga ego canye oya uwo muntu ntazashaka kugiye kukibaho azoba ateye igihugu mu ijambo rimwe mugabo nagira ndabwire ico kibazo bajije najewe nahemotse ngiye kukibaza mbere nabajije bajye bajejwe amatora nyene bambwiye bati ubu turi mu gihe cyo gusigura ivyahinduwe ate duhejeje hazoba rero isekeza rya ego na oya aho umwe wese azoba afise uburenga kugira abiwe ati jewe ndavye birimwo nibashize ivyimbere vyaje ntimuritore ubu rero akavuga ati muraritora ivyo rero ni habanyabigabwe rero tuzotonda
imbere yuko batonda hari cifuzo uramutswe umugambo uri ku butegetsi amaze kwerekana ashigikiye
none nk'ubu mwombwira committee executive yirundani kwabigenga niyi leta igiye kurondera iti ubundonde yugwego shingwa ntwaro rugurundani kwabigenga ruri he bajaho gute ubwo runani rwabigenge ubwo gwego shingwa ntwaro rujaho gute rubazwa iki je ndavuga nti nakenge ko gushaka gukwega kajagari mu gihugu uciye mu bundi buryo nico gituma nabajya baciye mu kanuka meze nka kajagari ko mu 2015 baragira aho kajagari karabashikana ninde leta ibaza urunani rwabigenga mu mize uno munsi mu mategeko imbere y'amategeko amwe uvuga gute kwa notere yarasinye ngo uyu notere yanditse naka niwe leta ibaza genda mumbarize mumbwire uwariwe ari kwa notere bamaze iminsi bagira ibintu biranatwengeje ubu sinzi ko biracitwa urunani rw'abigega cyanki ubu sigaye mbona bandikiye nk'umuhuza ngo yipronamizero hagacansi ngayimpenda ngo kubwo urunani rw'abigenga ngo FNL amizero hagacansi nyagwasa
uwo rwasavugwa nawe yemanga ko atacyiza na kimwe kimuri ko birategurwa ubu
ivyahinduwe mubwirizwa shingiro uko twavyumvise umunyamabanga wa leta bishikiza ku maradiyo twe twumvise yuko biteza intambwe tuje inyuma agutera intambwe tuje imbere muri demokarasi kuko biragaragara yuko hari intumbero yuko haba gukumirana mu vya politiki hanyuma bigaragara yuko muri uko kumirana hari umugambwe ushaka yuko wiganzira byose uri kurahindura ivyo uhindura nyene hanyuma nuko uravye n'ukuntu amategeko azoba atogwa mu nama shinga amateka na nkenguza amateka icyo umuntu azoba yashatse gushika ko azogishika ko nukuvuga nti hazoba gutera imbere muri demokarasi hazoba gusubira inyuma ivyo ndo kwifuriza Burundi
umukuru w'umugambwe Sende David dahumuriza abarundi n'amakungu ko mugambwe arongoye nubwo ari buramutswe igihugu utarota uzimanganya cyangwa uhamba amasezerano ya Arusha nkuko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavyerekanye kwa makenga Roger Wikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Mu gihugu cya Tanzania cya Sudani mumbabarire haherutse guteranira inama yasuzumye ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana Umurundi Jacques Nshimirimana uyobora urunani rw'itahi neza y'abana mu Burundi numwe mu bitabiriye imirimo y'iyo nama mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Riane Tangishaka yasobanuye icyo iyo nama yari igamije n'ibyayiganiriwemo
Ni inama isanzwe iba kumbure rimwe mu myaka nk'ibiri hanyuma ni inama ibisanzwe yiga amaraporo y'ibihugu iyo niyo bita session hakatabaho n'inama yiga amaraporo y'amashyirahamwe yigenga iyo bita precession rero i Khartoum zari inama zibiri zihuriranye yari inama igira 30 y'ukwiga amaraporo y'ibihugu hanyuma ikaba n'inama igira 14 y'ukwiga amaraporo y'amashyirahamwe yigenga bari inama zibiri zahuriranye hanyuma mu maraporo y'ibihugu yizwe hariho nka raporo y'igihugu cya Benin igihugu cya Burkina Faso igihugu cya Malawi hanyuma akatabaho n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga hizwe raporo y'u Burundi yashikirijwe n'urunani FNADEB hamwe na raporo y'igihugu cya Burkina Faso y'amashyirahamwe yigenga muri Burkina Faso hamwe na raporo y'amashyirahamwe yigenga yo muri Benin
muri make mubisanzwe mashira hamwe yerekeye agateka kazina muntu cyangwa agateka kabana mu bihugu barakorana na leta mu gutegurizo raporo cyangwa bakuru kwabo bakazishikiriza ishira mu gihugu bwa Afrika mu buryo butandukanye
byarateye imbere kera byaratera n'induru cyane kandi abarundi nibaze yuko tubizi bose kera ntibazita raporo complementaire bazita contre raporo muvuga yaba ari raporo iza ivuguruza iyo igihugu cyatanze ibyo rero bikaca biteranya cyane ayo mashyirahamwe bakorera mu gihugu bikabateranya n'abasanzwe bajejwe ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'agateka kazina muntu mu gihugu rero byarateye imbere baravuga bati izi raporo ntizishobora kwitwa contre rapport nizitwe rapport complementaire nuvuga icegeranyo nyunganizi ucegeranyo kiba cyatanzwe n'igihugu hanyuma twebwe mu gisata cy'abaranira agateka k'abana baranadusaba yuko ibyo tuba dushize muri raporo y'iwacu dutegerezwa kubishyira ku mugaragaro tukabyerekana kugira ngo n'abandi bantu uko abaharanira agateka k'abana saba ari mu mashyirahamwe gusa ababyeyi abarezi abigisha bose baharanira agateka k'abana baba bakeneye kubimenya kugira ngo ufise icyo aterera agishiremo cyangwa uvuga ati ahantu mwarihenze mwemeye ibitari byo cyangwa mwasabye ibidashoboka atugira inama avuga ati ndafite icyo mvuga muri iyo raporo bakaca basaba n'abo muri leta nabo ko raporo baba bateguye bayisangiza n'amashyirahamwe rero ibyo bica bituma atakwinubana kubaho cyane atakwikekana kubaho kubera ko biba biri muri raporo ya leta tuba tubizi raporo y'iwacu tuyandika dufatiye ku biri muri raporo leta iba yatanze hanyuma leta nayo ibizi raporo amashyirahamwe aba yatanze kuko tuba tuvuga ibibazo bimwe mu gihugu kimwe kandi tuba twabibonye turi kumwe ariko uburyo tubivuga burashobora kuba butandukanye bivanye n'umwe wese inyungu abafise muri iyo raporo ibitanzwe rero turaheza tukabereka raporo twe twateguye kandi by'ukuri bakabibona bati ahantu nibyo iki kibazo kirahari kandi ntaco turagikora ko kuko ubundi leta nibijejwe guhindura ibyo tuba twasavye ko byohinduka ku neza y'abantu rero iyo aba bahinga badusavye raporo baba nabo bifuza gufatira kuri ibyo twabonye nk'abari mu Burundi nk'abajejwe ibibazo by'abana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo basabe leta kugira ibyihinyanyuye mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana bafatiye kuri ya maraporo abiri ya raporo yatangwa n'igihugu na raporo yatanzwe n'amashyirahamwe iza yunganira raporo yatanzwe na leta y'u Burundi
birumvikana tugiye muri izo raporo nyine nyezina abo bahinga yo basanze hari ibintu biteye amakenga kugateka k'abana muri ico gihugu bigenda gute hakogwa iki
iyo abahinga basanze hari ikibazo bikomeye bibangamiye agateka k'abana mu gihugu barafise ubushobozi bahabwa n'amategeko bwo gutuma ko umushikiranganze abajejwe ico kibazo muri ico gihugu bagakoranya inama idasanzwe bagatuma ko uwo mushikiranganze yiramaze kuba nko ku gihugu cya Tanzania aho Tanzania yitwariwe yuko atacirikwa irakora mu kugwanya abadandaza abanyamwema abica abana b'abanyamwema bagahamagara ico gihugu kikaja kwisigura atari mu nama rusange ya bose mugabo mu nama idasanzwe hanyuma bagaheza bakabwira ico gihugu bati ku neza y'abana birasabwa yuko leta y'igihugu kanaka mukora ibi n'ibi kugira ngo biboneke ko muri ko murashira mu twigoro mu guteza imbere agateka k'abana no mugugwizwe n'abahinga indwi batogwa buri myaka ibiri kugira ngo basanzwe bava mu bihugu bitandukanye hanyuma n'umugwi uba ufatanye cyangwa uwegamiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bisigura yuko uwo mugwi nawe ushobora gutanga raporo hejuru mu nama y'abakuru b'ibihugu ukerekana ko igihugu kanaka kitariko kirubahiriza iby'uwo mugwi wasabye ico gihugu mu bijyanye n'agateka k'abana
none Uburundi kuri mwebwe mukurikiranira hafi cyane ibibazo by'abana buri munsi buri mwaka bimwe mu byo mwashikirije bikwiye kwitabwaho n'inkibihe muri iki gihe
murakoze cyane murabizi yuko ubundi iyo tuvuga agateka k'umwana kajana n'ubundi burenganzira bw'abandi bantu ntushobora kuvuga agateka k'umwana utavuze agateka k'ababyeyi biwe ntushobora kuvuga umwana utavuze ahasanzwe aba mu kibano utavuze kwishura aho yiga agateka k'umwana kajana n'ubundi burenganzira bwinshi cyane. Iyo rero ubundi burenganzira buhungabanye nubwo umwana buraheza bugahungabana, nico gituma nko muri raporo twe twatanze twagerageje kwerekana yuko ibihe bidasanzwe igihugu cyaciyemo cyane cyane mu mwaka w'2015 bitasize inyuma abana. Uvuga hari abana bishwe, hari abana bakoreshejwe mu migwi igwana, hari abana bakoreshejwe mu myiyerekano, hari abana baba barakoreshejwe mu bice bitandukanye, hari abana bakomeretse abishwe bagera kuri 37, hari abana bafunzwe. Ni nk'ibyo bibazo twagerageje kugaruka ko dufatiye kuri ico gihe kidasanzwe igihugu carimo. Hanyuma hariho n'ibindi bisata twakoreye ko cyane n'igisata kijanye n'iby'amategeko agenga abana. Twarerekanye yuko hari byinshi byakozwe kandi dushima tugamburuka, cyane cyane nk'amategeko atatu akomakome aheruka gutorwa, rimwe ryo mu 2014 bijanye no kugwanya urudandazwa rw'abantu n'abana. Iyo ni intambwe ikomeye igihugu cateye mu byo gukingira agateka k'abana. Hakabaho n'itegeko ryo kugwanya abafata ku nguvu abakenyezi. Iyo nayo ni indi ntambwe kuko ico caha cari kibangamiye kandi n'ubu kibangamiye cyane abana babigeme, abenshi baba bakiri ku ntebe y'ishuri cyangwa baba batarandasikana imyaka 18, naho kiba kibangamiye n'abandi baba bakuze. Hanyuma hariho nk'itegeko rijanye n'ibyo gukingira abantu bagendana ubumuga. Ibice byinshi by'abo bantu bagendana ubumuga bigizwe n'abana bari munsi y'imyaka 18. Murumva nk'iyo ni intambwe igihugu kiba cyarateye mu byo gushyiraho amategeko akingira abana. Ariko rero hagacabaho akabagahaze kumbure ku mategeko tuba dusanzwe dufise aba ataraba ataraza kumbure ku murongo umwe n'amategeko Uburundi bwateye ko igikumu, n'uvuga aya masezerano yo muri Afrika kingira abana. Aha anovuga nk'igitabo cingo kigenga ingo n'imiryango ku ngingo ya 88 n'ingingo ya 122. Twarerekanye yuko gushika ubu mu gihugu cy'u Burundi muri ico gitabo izo ngingo zitarahinduka ngo zishobore kujana n'ibiri mu masezerano Burundi bwateye ku igikumu mu 2004 ajyanye no gukingira abana.
Reka duhe akanya abanywanyi biradijwe rya Amerika, nawe nyine bafite ibibazo byinshi, ibyumviro byinshi ku gateka k'umwana cyane cyane mu Burundi, naho ndakeka no mu Rwanda nabo nyine baritavyo na.
Yego, niho bari bari.
Reka twakire witwa Salomo. Salomo wiriwe neza, urahura komeye?
Ndakomeye.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Nagira icyumviro hamwe n'ikibazo. Aho gihe nsanga mu Burundi menye nta gateka k'abana kubahirijwe, kuko bamwe cyane cyane nk'abana b'abakobwa bahebeshwa ishuri, bafashe ababyeyi babo kurima, ugasanga barangiye ijya mwaka wasiziye yeme, babwiye tugenda nimuhere kwishyura muje kurima. Ngo ni ikibazo kihari, ari ikibazo cya sensibilizasiyo kuba babwira ababyeyi bareka abana babo biga.
Urakoze cyane Salomo. Reka twakire n'uwitwa Desire mbere ko duha akanya umutumira bishyure. Desire, uratwumva?
Yego, je nagomba manze kwanza nshyize icyumviro nshima ku byo uwo yariko aravuga baserukira amashyirahamwe y'abana. Isanzwe Leta y'Uburundi turayishimira kuba yarashoboye kuvuza abana b'imyaka batarashikana imyaka 5 ikareka n'abanyeshuri bakiga ku buntu. Mugabo rero tugarutse kuyaturaba tuntu mpenga nko muri fondamentale ntabwo biga ku buntu, kubera hariho amahera mwamwe bagenda barihishwa. Ikindi kibazo rero nagomba nce mbaza uwonya aserukira amashyirahamwe y'abana, nashaka aze kutubwira icyiciro cy'amashyirahamwe y'abana aho kiherereye, kuko turiko turaraba yavuze yuko ngo bagize ibitigiri by'abana bahe amashuri. Unya urashobora gutanga abana bahe amashuri kubera ubukene. Hanyuma rero nkaca mbona abana nabo nyene no mu Burundi bari mu bantu basigaye bajya kuri tele kurondera amahera, ugasanga reka arakora ibikorwa nyene byo guhiga amahera kugira ashobore kubaho.
Twabibutsa ko ikiganiro kirambuye kubijyanye n'uburenganzira bw'umwana mushobora kongera kugikurikira mu gitondo isaa 12 ku isaha y'Kigali no mu Rwanda. Aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.